iri mwumviriza n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa mbere itariki 26 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2016. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Umuco wacu ubundi nicyo gicumbi iyo soko tugomamo. Tuba twari tutaragera Rwanda Cultural Day cyangwa umunsi wihariye w'umuco muri Rwanda Day. Suko n'ubundi tutahabwa umuco agaciro.
Uyo ni umushikiranganji ajejwe umuco n'inkino mu Rwanda Julien Uwacu avuga ku munsi wiswe Rwanda Cultural Day ujejwe kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda wahimbarijwe mu gisagara cya San Francisco muri leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoya. Reka yamara dutangure ku makuru avuga ajya no hino ku isi makuru tugiye gushizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi.
Waramutse Fidelity Yahere muri Afrika. Umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria ejo ku munsi w'Imana yarashikirije ijambo bicishije mu buhinga bwa video ku buhinga nguruka na bumenyi bwa internet. Ayatangaje ko amagara yiwe yifashe neza kandi aranabishuza ibyatangajwe n'igisirikare cya Nigeria cyavuze ko cyamukomerekeje bikomeye cyane. Abubakar Shekau yatangaje ko igisirikare cya Nigeria cyamukomerekeje mu gitero cy'indege cyagabwe, igitero cyahitanye na bamwe mu bategetsi b'uwo muhari. Yamenyesheje kandi ko agabishije perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari aheruka gusaba ONU ngo ifashe mu biganiro byo kubohoza abakobwa b'abanyeshuri bo mu gisagara cya Chibok banyurujwe n'uwo muhari haraheze imyaka irenga ibiri. Hano muri Amerika abakandida bariko bariyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu baragiraniye murambabarira ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi w'Imana. Netanyahu yabanjije kubonana mu mwiherero na Donald Trump ahiganwa ku ruhande rwawo mu mugambwe w'abarepublika mu gatondo kejo ku munsi w'Imana mu gisagara cya New York. Yategekanya no kubonana kandi na Hillary Clinton ahiganwa ku ruhande rw'umugambwe w'abademokrate. Donald Trump na Netanyahu baganiriye umwanya utari muto ku cifuzo cya Israeli cyo kubaka uruhome ruzofasha gukinga imbibe zacyo. Umugambi usa n'uwa Donald Trump wo kubaka uruhome rutandukanya Amerika n'igihugu cya Mexique. Icyo cyifuzo cya Israeli mu gihe cyoshirwa mu ngiro cyoba kibaye ikintu gikomeye gihinduye politiki ya Amerika kuva igihugu cya Israeli kibayeho mu mwaka w'1948. Iyo mibonano iri mu bihava bifasha kwerekana politike mpuzamakungu z'abo bakandida aho bahava bishura ibibazo by'umumenyeshamakuru mu biganiro vya mbere vya maso mu yandi bihava bibahuza kuri uyu munsi wa mbere I New York, mu gihe kandi hasigaye indwi zitandatu gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu bwite. Inama ijejwe umutekano mushyirahamwe mpuzamakungu ONU yarakoranye vyihute jo ku munsi w'Imana bavugana ku ntambara iriko irabica bigacika mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko indege za gisirikare za Siriya n'Uburusiya zateye amabombe mu gace kari mu minwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu buseruko bw'ico gisagara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza byasabye ko akwiye gutunganywa akandi kanama kihuta kazoba kagamije kuremera Uburusiya bugahagarika ibitero ku banyagihugu baharurwa mu 275,000 bugaraniwe muri ico gisagara ca Aleppo. Ibyo bitero by'amamisire n'amabombe byasenyuye inyubako zitari nke bisiga amabarabara aho asigaye yuzuyemwo ibibomoke. Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yashikirije ko muri iyo misi itatu Abarusiya na Siriya bagavye ibitero 150 vy'indege kandi ko leta ya Siriya yarahiye ko vyanka bikunda itegerezwa kwigarurira Aleppo. ONU ishikiriza ko abasivile 213 aribo bamaze guhitanwa n'ivyo bitero muri iyo misi itatu vyabaye. ahandi havugwa ibitero no muri ni muri Afghanistan ahindege zikekwa kuba iza leta z'umwe za Amerika zishe umukomandaro ngo yabarwanyi b'abatalibani hamwe nabandi bo mubo bakorana ibyo bitero byabereye mu ntara ya Paktita iri hafi y'urubibe n'igihugu cha Pakistan. Rais Khan yarasanzwe azwi ku izina rya Azam Tarike yicanywe kandi n'umuhungu wiwe muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Igisirikare cha Amerika cabwijwe rya Amerika ko cagavye ibitero bibiri by'indege muri ako karere ariko nta bindi cashimye gushikiriza birenze ivyo. Kumugabane wa Buraya umugwa mukuru Belgrade wa Serbia niwo ukoraniye mu impunzi nabimukira ni nyuma yaho igihugu kibanyi cha Hongiriya gifatiye ingingo ruhasha zituma abo bimukira batagishobora kujabuka urubibe rwacu. Perezida wa Hongiriya Janos Adere yashikirije mu ntango z'uyu mwaka ko hazoba kamarampaka itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi kuza aho abanyagihugu biwe aribo bazoshikiriza aho bahagaze kujanye no kwakira impunzi.
Turagushimiye Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC dutangurire ku makuru yerekeye akarere. Icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ahamagarira ibihugu bibiri Uburundi na Tanzania guhamvya ibindi mu mugambi wo gukorera hamwe mu byerekeye ingenzi. Uwo mugambi wiswe Visa Touristique Unique utuma ushaka kuratira ijisho mu maparki inzu canke ibigo ndangakaranga arihira amafaranga mu gihugu kimwe akabona gutembera no mu bindi bihugu. Ibihugu bitatu u Rwanda, Uganda na Kenya vyaramaze gutangura gukorera hamwe muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Visa Touristique Unique no mugambi wemejwe mu mwaka wa 2013 wo korohereza ingenzi canke bamukera rugendo kugira ngo bahurumbire ivyiza biri mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kuva mu ntago z'umwaka wa 2014 ibihugu vy'u Rwanda, Uganda na Kenya byaratanguye gutanga iyo visa. Inyungu nini nkuko bivugwa n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Honorable Christophe Bazivamo yabwiye Ijwi ry'Amerika kujaka kuratira ijisho mu maparke hamwe n'inzu ndangakaranga aje kuri ambasade imwegereye yaba y'u Rwanda, Uganda canke Kenya ahari hose ku isi.
Bajya kuri ambasade y'u Rwanda bagafata visa icyo gihe bakabaza bakajya muri Kenya no muri Uganda no mu Rwanda bakajya muri ambasade yo muri Kenya mu mahanga aho bari bakababona visa noneho bakajya mu Rwanda no muri Uganda no muri Kenya ndetse n'abagiye kuri ambasade y'u Uganda aho yabiri hose nabyo bikagenda uko nguko. Iyo visa igura amafaranga amadolari ijana. Igihugu cyakiye umuntu gifataho 40, ibindi bihugu bisigaye bigafataho 30 30, yose hamwe ugakaba ari ijana. Ariko umukerarugendo we kimunezeza nyine n'uko yatanga ijana ingunga imwe, kandi ubundi yarashoboraga kugenda atanga ijana ahantu hose, noneho bikamutera ikibazo. Urumva ko no kubagera rugendo byaboroheye, niyo yaba ari 50 gusa. Iyo bibaye ibihugu bitatu ahinduka menshi, ariko ubu ngubu biraborohera bigatuma babasha kuba babyihutira bakabyitabira. Akabivuga yabivuga ababyumvise nabo bakabyifuza. Ariko noneho hakaba n'inyungu ku mahoteli, ukumva uri igihugu kimwe ibindi bihugu biri mu kazi kakuzanira inyungu aho ubundi wakagombye kuba ari wowe ubyikorera wenyine.
Avuga ko mu myaka itatu uwo mugambi umaze utanguye umaze kuzanira akarusho kanini ibihugu byawitabiriye hakiri kare ndetse n'ingenzi ubwazo. Natagitegira atanga c'amafaranga yinjiye mu gisata c'ingenzi aremeza ko bigaragara ko mwimba ari mwiza.
Ushaka gutembera muri East Africa iyo yoroherejwe bimushishikariza kuba yabyitabira kurusha kuba yumva ari bugombe kujya muri buri gihugu gushaka ibyangombwa. Rimwe na rimwe akaba natinya ko hari aho bamutinza, kandi urabizi kenshi hari igihe baba bafite igihe gitoya. Fata abantu bagiye mu kiruhuko cy'umwaka bifuza kugenda bakamara wenda ukwezi muri konje, noneho muri uko kwezi bazamara muri konje bagafatamo iminsi mike yo kugira ngo basimbukire muri Afurika baze barebe, dore ko tuvuga kenshi ko abantu baba baturutse abenshi baturutse mu bihugu by'Uburaya, muri Amerika, muri Canada, akumva niba arajya kumara iminsi itatu cyangwa ine ari kwaka visa, yahitamo gukora ibindi akigira hari iwabo hafi kuri Mer Mediterranee cyangwa se ahandi hari izuba kurusha kuba yazina.
Mu ntango z'umwaka uheze wa 2015, Burundi na Tanzania byatangaje navyo ko bishigikiye uwo mugambi, gusa gushika ubu ntibirawinjiramwo. Icegeye c'umunyamabanga mukuru wa Afurika y'ubuseruko ahamagarira ibi bihugu guhambya ibindi mu iterambere.
Hari icyo twita gutinyuka utazi ikintu utaragerageza. Dore ko hari bamwe bavuga bati abantu baje mu buryo bworoshye, wenda bashobora no kuzagendana n'ibibazo by'umutekano muke, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abataratangira iteka ryose bakomeza kubitekerezaho. Tanzania ntabwo babyanga, ari gushaka kwigira ku bindi bihugu kugira ngo bishyire mu bikorwa. Mu Burundi naho ntabwo barabitangira, ariko naho ntabwo bavuga ngo barabyanze, ahubwo nuko nibijyanye nanone n'amahoteli buriya kuyashyira mu byiciro nabyo biracyari mu nzira ntibirakorwa. Gutinya gufata icyemezo hakiri kare nibyo bituma bamwe badindira, ariko bamaze gufata icyemezo tukavuga ngo akabona inyungu gusubira inyuma biba bigoye. Kuva nta wabyanze n'ibindi bihugu birashakisha kugira ngo bibe byabijyamo, kuko ubundi iyo byagaragaye ko ari bibi nta kindi gihugu cyari kubyifuza n'ababitangiye bari kubireka.
N'igihugu cya Sudani y'Epfo ntikirinjira muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi, kuko umugambi watanguye kitaremererwa kwinjira icetse mu muryango wa Yase. Cheklavini Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika i Washington DC. Abanyarwanda n'inshuti zabo bitabiriye ibirori byo guhimbaza umunsi wa Rwanda Cultural Day, ugenewe kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda. Ibi birori byabereye mu gisagara cya San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije. Mugenzi wacu Eddie Gwema yarakurikiranye uwo munsi uko wagenze.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yahamagariye urubyiruko rw'Abanyarwanda ruba mu mahanga kuzirikana umuco nyarwanda, rugerageza kwiga ibyarugirira akamaro, ibidafite akamaro rukabyanga. Ibyo Perezida Kagame yabivugiye i San Francisco, ahari hateraniye imbaga y'Abanyarwanda barenga 2,000 bari bitabiriye umunsi wiswe Rwanda Culture Day, wari ugamije kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda. Uwo munsi waranzwe kandi n'ibiganiro bigaragaza uruhare n'akamaro k'umuco n'indangagaciro nyarwanda mu iterambere ry'igihugu. Perezida Kagame yongeye kwibutsa Abanyarwanda ko aribo bagomba gufata iya mbere mu kwihesha agaciro, kuko nta wundi ushobora kuzabibakorera. Yagize ati "Ntidukwiye kubaho ku gihe dutizwa n'abandi, kuko iki ari cyo gihe cyacu." Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika, Minisitiri w'Umuco na Siporo Julien Uwacu yavuze ko uyu munsi wahariwe kuzirikana umuco nyarwanda ukwiye kwibutsa buri wese ko umuco ari wo soko u Rwanda ruvomamo. Minisitiri Uwacu yavuze ko uwo munsi wiyongereye ku yindi minsi y'amateka u Rwanda rugira. Yagaragaje ko impamvu bahisemo ko uyu munsi ubera mu mahanga bigamije kwibutsa Abanyarwanda baje kurahura ubwenge n'ubundi bushobozi ko umuco wabo ukwiye guhora ubibutsa gusubira ku isoko bagateza imbere igihugu cyabo.
Umuco wacu ubundi nicyo gicumbi, iyo soko tugomamo. Kuba twari tutaragera Rwanda Culture Day cyangwa umunsi wihariye w'umuco muri Rwanda Day, suko n'ubundi tutahabwa umuco agaciro. Ariko twasanze ari ngombwa ko Abanyarwanda babara bari mu Rwanda n'abari mu mahanga twicarana tukibukiranye aho turi hose, tukibukiranye aho turi hose dufite indangagaciro, dufite umuco n'amateka bituma tuba abo turi bo, noneho tukabyubakiraho tukagera ku iterambere. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane, kandi umuco by'umwihariko kuba tuwuhuriyeho utuma iyo duhuye dusabana, iyo duhuye ubona neza buri muntu wese ugiye kwishimira ko ari Umunyarwanda.
Hanyuma kuba mwarahisemo kubikorera hanze y'u Rwanda, ese waba ari nk'umugambi mwari mufite kugira ngo n'urubyiruko ruvukira mu mahanga ruzirikane uwo muco nyarwanda?
Twemera ko Umunyarwanda atari utuye mu Rwanda gusa, ushobora kuba uri Umunyarwanda ubwo uri hanze y'u Rwanda, kandi ikikugira Umunyarwanda ni umuco wawe. Niyo mpamvu twasanze byaba byiza igihe duhuriye muri aya mahanga tuboneraho n'umwanya wo kwereka inshuti z'u Rwanda cyangwa bataranagera mu Rwanda ko ari igihugu gifite umuco n'amateka, noneho nabana bato bavutse muri amahanga cyangwa bakayakuriramo bajye babona iteka ikibagaro ku murongo bumve ko aho bari hose uko babayeho kose ari abanyarwanda bafite umuco n'indangagaciro binabafashe kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nibagira n'uwo bahura nawe bamusobanura uwo bari we badategwa.
Twabibutsa ko uwo munsi wa Rwanda Culture Day waranzwe n'ibiganiro n'igitaramo cyarimo bamwe mu bahanzi bakomeye kandi bazwi cyane mu Rwanda. Edi Rwema, Radio Ijwi rya Amerika i San Francisco muri leta ya California.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC. Ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije niho hugurwa icese mu gisagara cya Washington DC ikigo kiranga kahise n'imico y'abirabure b'Abanyamerika. Mugenzi wacu Alois Bigirimana niwe yari yakurikiranye ivyo birori aratubwira uko vyagenze.
Ivyo birori vyari byitabwe n'abategetsi batari bake ba Amerika barimo Perezida Barack Obama, icagira ciwe Joe Biden, George Walter Bush na Bill Clinton bahoze barongoye Amerika, umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan, abaserukira ibihugu vyabo muri Amerika hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Tutibagiye isinzi ry'Abanyamerika bagwiriyemo abirabure bari basidukanye niyo nkabava mu bisagara bitandukanye byaha muri Amerika. Abategetsi batandukanye bagiye barashikiriza amajambo bose bagarutse kwico kigo caje hageze kandi ko ari kimenyetso gikomeye mu mateka ya Amerika. Ijambo nyamukuru ryaririndiranywe igishika ryashikirijwe na Perezida Barack Obama asanzwe ari umwe muri abo birabure kubwiwe ngo Abanyamerika bakwiye kukibona nk'igikwiye kubahuza.
African American history is not somehow separate from our larger American
story. Kahise k'Abanyamerika buruko bagwirabura ntigatandukanye na kahise k'Amerika muri rusangi. Sikindi gice cya kahise k'Amerika kandi kaza hagati ya kahise k'Amerika na k'Abanyamerika bose. Dukwiye kwigishanya hagati yacu, twizere ko iki kigo kizotuma tuvugana hagati yacu igihambaye, twumvirizanye hagati yacu igihambaye, kandi kuruta turabane hagati yacu. Abanyagihugu baraho cyane cyane abirabure kare kanyamuneza ntangere kuko ngo hari haheze imyaka itari mike batagira ikiranga kahise n'imico yabo, mu gihe abandi Banyamerika nk'abazungu basanzwe bafise ibigo bitari bike. Bamwe muri abo birabure baranavuga ko ari kimwe mu bishobora gutuma kazoza kabo gakwiye guhinduka mu gihe hirya no hino muri Amerika hari kurabana nk'ingwe hagati y'abirabure n'abapolisi bama bariko baratana mu mitwe. Uyu ni umwe muri Abanyamerika buruko bagwirabura yavuganye n'Ijwi rya Amerika.
This is part of history, African American history, and now this is the moment that has come to represent us.
Ikini kimwe mu bigaragaza kahise k'Abanyamerika bamuka muri Afrika, ikini gihe kije kizotuma twibonamo nk'abirabure. Ndafise ibyizigiro ko ibintu bizohinduka kuko iri ni ihinduka ubwaryo Abanyamerika bakwiye kubona, kandi ndafise ibyizigiro ko bizozana ubumwe muri Amerika.
Icyo kigo ndangakaranga cyubatswe mu gisagara cya Washington DC hafi hasanzwe hari n'ibindi byibutso bitari bike bisanzwe bihurumbirwa na ba mukerarugendo bava mu mihinga itandukanye y'isi. Ngo menya ko itegeko ritanga uburenganzira bwo kubaka iyo nyubakwa ryatewe ko umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu na Perezida Walter Bush akiri ku butegetsi. Ngo menya kandi ko icyumviro cya mbere cyo kubaka icyo kigo kiranga akaranga n'imico y'abirabure cyashikirijwe n'abasirikare b'abirabure bahoze mu gisirikare cya Amerika.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini, aho tugira dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye yabaye mu mpera z'indwi mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki wa volleyball mu mpera z'iki cyumweru mu ishuri ryisumbuye rya Seminari Ntoya Virgo Fidelis y'i Butare, hateganyijwe irushanwa ryo kwibuka Alphonse Rutsindura wahoze ari umutoza w'icyamamare akaza guhitanwa na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Irushanwa rya Memorial Rutsindura ryari rimaze imyaka irindwi ridategurwa, rizitabirwa n'amakipe 22 agabanyije mu byiciro bitatu. Mu rwego rw'amakipe asanzwe mu cyiciro cya mbere cy'abagabo, amakipe yatumiwe ni Kaminuza ya Kibungo, Kigali Volleyball Club, IPRC yo mu majyepfo, Kirehe Volleyball Club, APR Volleyball Club, Rayon Sports Volleyball Club, Umubano Blue Tigers na Lycée Nyanza. umakipa agize ikicho cya kabiri amakipa ategerejwe muri Memorial Rutsindura ni seminari ntoya yo ku Karwanda ari nayo itegura irushanwa hari kandi Rusumo High School groupe scolaire y'Ibutare ishami ry'inderabarezi rya kaminuza y'u Rwanda IPRC Burasirazuba College ya Kristo Mwami Nyanza ni ishami rya Huye rya kaminuza y'u Rwanda andi makipe azahatana nayo mu kicho cy'abagore ariyo Rwanda Revenue Authority APR Volleyball Club Ruhango Volleyball Club Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi IPRC Kigali na Groupe Scolaire Saint Aloise y'Irwamagana Alphonse Rutsindura yabaye umutoza ku rwego rwo hejuru usibye ikipe ya seminari ntoya Virgo Fidelis yo ku Karwanda yanatoje ikipe y'igihugu y'abagore umwe mu babaye abakinnyi be muri ikipe y'igihugu aratubwira bimwe mu byo yibuka kuri Rutsindura
nitwa kubw'Imana Gertrude mara muri federation ya volleyball Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukira abana navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire icyo gihe nigaga Remera Rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1993 ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Remera Rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri Lyone icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga n'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsina nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya gahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball
iri rushanwa ni umwanya wo kwibuka Rutsindura nk'umutoza ukomeye hakiyongeraho n'abakinnyi yatoje nabo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi barimo Camille Gakebuka Benjamin Imenamikore Apollinaire Kabandana Innocent Havugimana n'abandi mu rwego rwa volleyball Alphonse Rutsindura yanabaye umusifuzi wo ku rwego rw'igihugu ndetse aza no kuba vice president w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda uretse ibikorwa bya volleyball Alphonse Rutsindura yakoze indi mirimo inyuranye kuko yabaye mwarimu w'indimi uburere mboneragihugu na muzika akanayobora korali ijuru yo muri diyoseze ya Butare no mu itangazamakuru ntabwo yahatanzwe kuko yari umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwaga Makuruki i Butare yari Claude Munyandinda i Kigali
tuve mu Rwanda tuze mu Burundi dutega matwi Evariste Nzikobanyanka nawe atubwira amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi mu Burundi
Kuri w'Imana hasozerewe ku mugwa mukuru w'Intara Gitega ihiganwa ry'urukino rw'amaboko basketball ku rwego rw'igihugu ku ruhande rw'abigeme imigwi ya Legazel na Bercostar niyo yashoboye gushika mu gice cya nyuma cyo kimwe n'imbe ya Zigitega na Dinamo w'Ibujumbura ku ruhande rw'abagabo mu rukino rusozera ihiganwa ku ruhande rw'abigeme Bercostar yatsinze Legazel ku manota 71 kuri 68 ku ruhande rw'abagabo Dinamo w'Ibujumbura watsinze imbe ya Gitega ku manota 70 kuri 59 Dinamo yari imaze imyaka 20 idakora ku gikombe cy'igihugu ku ruhande rw'abagabo hamwe na Bercostar ku ruhande rw'abigeme nizo ciserukira Burundi mu higanwa ry'akarere ka gatanu ka Afrika mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru yitiriwe ikinyobwa Primus mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa gatatu w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura hatanye mu mitwe umurwi wa gisirikare Muzinga na Lidia Ridike Burundi Sport for Africa Lidia Ridike Burundi Sport for Africa utsinda Muzinga igitsindo kimwe ku busa Lelyere wanganije na Message Bujumbura yose y'Ibujumbura igitsindo kime ku kindi Bujumbura City Ibujumbura watsindiwe muhira na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi igitsindo kime ku busa Interstar y'Bujumbura utsinda message ngo zibitsindo bibiri kuri kimwe kuri Uwimana ihiganwa ryarabandanije ku kibuga cyitiru umugano wa Ludovico Rwagasore igihe cy'isaha y'icumi umugwi Atletico Olympique y'Bujumbura wakosoye umugwi Olympic Star w'Imuyinga mu kutsinda ibitsindo bine ku busa umugwi Vutaro nabo waruramutse wakira igihe cy'isaha umunani z'umuhingamo Ngozi City muheruka kuduga uvuye mu cicaro cha kabiri umugwi Vitaro ni worohewe kukugoruka ino warangiye migwi yose inganya ubusa kubundi umugwi Vitaro wabaye wa mbere mu mwaka uheze ntiborohewe ku munsi ugira gatatu ufise amanota 2 ku 9 Rashid Alfredi ajijwe kumenyesha makuru muri Vitaro amenyesha ko ingorane bafise ari ijanye n'abasatirizi kuko abo bari bafise mu mwaka uheze bagiye gukina mu bindi bihugu abo nabo ni Rodima Vugo yahoze ari kizigenza w'u murwi Usene Shaban Chambarara yari umusatirizi hamwe na Shasiri Nshimirimana yakina hagati ku nimero 8 abakunzi ba Vitaro batanguye guti cizere inyuma y'inkino zitatu mugwi wabo udatsinda basaba barunguzi b'umugwi Vitaro gutorera umuti vuba ingorane zihari muri kino gihe amazi atararenga inkombe ujejwe kumenyesha makuru umugwi Vitaro arahumuriza abakunzi b'uwo mugwi kuko inkino zisigaye kugira ihiganwa rirangire ari nyinshi zigera kuri 27 hashobora kugira igihindutse ibintu bikagenda neza gushika ubu imigwi ya Atletico Olympique Lydia Ridike Burundi Sport for Africa na Interstar niyo iri mu bibanza bitatu vya mbere n'amanota 9 ku nkino zitatu imaze gukina ari kwisumbasumbanya ibitsindo nayo umugwi Vitaro wowo uri mu kibanza c'icumi mu gihe mu mwaka uza ari wuzoserukira Burundi mu higanwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere iwayo ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Njuti mwese mwaduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Alois Bigirimana atwibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru Alois
Urakoze Fidele amakuru twaba chikirije abakandida bariko biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu hano muri Amerika baragiraniye ibiganiro n'umushiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi w'Imana Donald Trump na Netanyahu baganiriye umwanya utari muto ku cifuzo cya Israel cyo kubaka uruhome muri icyo gihugu cyabo ruzofasha gukingira imbibe zacu mugambi usanu wa Donald Trump wo kubaka uruhome rutandukanya Amerika n'igihugu cya Mexico Netanyahu yatekanya no kubonana na Hillary Clinton na wenyine ariko arahiganirwa icyo kibanza muri Afrika umukuru muhari w'iterabwa wa Boko Haram muri Nigeria ejo ku munsi w'Imana yarashikirije ijambo abicishije muri video ku buhinga bungurukana bumenyi aho yatangaje ko amagara yiwe yifashe neza kandi aranabeshuza ibyatangajwe n'igisirikare cya Nigeria cyavuze ko cyamukomerekeje bikomeye cyane inamijejwe umutekano mushyiramwe mpuzamakungu ni yarakoranye vyihute jo ku munsi w'Imana bavugana ku ntambara iriko irabica bigacika mu gisagara cya Aleppo muri Syria ni mu gihe hari amakuru avuga ko indege za gisirikare za Syria no Burusiya zateye amabombe mu gace kare mu minwe y'abatavuga rumwe na leta mu buseruko bw'ico gisagara cya Aleppo amabombe yasambuye inzu zitari nke asiga igisagara cyose mu musaka ahandi havugwa ibitero ni mu gihugu cha Afghanistan ahindege za Amerika za zishe umukomanda arongoye abarwanyi b'abatalibani hamwe nabandi bo mu bo bakorana ivyo bitero byabereye mu ntara ya Paktika iri hafi y'urubibe n'igihugu cha Pakistan Rais Khan niwe yarasanzwe azikwizina ya Azam Tariq niwe yishwe kandi icanywa n'umuhungu wiwe muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu naho ku mugwa mukuru w'Uburayi umugwa mukuru Belgrade wa Serbia murambabarira ni ukoraniyemwo impunzi nabimukira inyuma yaho igihugu kibanye ca Hongriya gifatiye ingingo ruhasha zituma abo bimukira batagishobora kujabuka urubibe rwacu
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubifurije kugira umunsi mwiza mwese tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radio y'Ijwi ry'Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.